Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro vya imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no kuri Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 995 n'ibice 2. Ushobora kandi nuko dushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ugwego rujejwe gucungera kugenda ibinyamakuru bikora mu Burundi sense guhagaritse mu kiringo c'amezi atatu radio igenga CCIB FM plus. Ugo gwego gwagiriza iyo radio kwitubahiriza akaranga mutima kumwuga mu kuvuga ko leta y'u Burundi tashizeho ikigandaro c'abarundi biciwe Kamanyora ku itariki 15 zo ku kwezi. Aya ni maradio atatu ariyo Bonesha FM, RPA na Radio Television Renaissance arimo yaturiwe inyuma y'igeragezwa gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 mu Burundi. Yatswe uburenganzira burundu bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi. Medivine niyo kwizigirwa icegera akaba n'umuvugizi w'ugwego sense niwe yasomye itangazo ririmwo izo ngingo ku munsi wa kane ku mugoroba. Inyuma yuko iyo ngingo ifashwe, abo zerekeye barayiyamiriza mu gihe abahinga mu mwuga wo kumenyesha makuru bahanura leta kudafata itangazamakuru nk'umwansi. Abamenyesha makuru bo bahamagarirwa kwirinda ikintu cyose cyotuma baca kubiri n'akaranga mutima kumwuga. Nivyo tugiye kuvuga mu kiganiro muri Isanga. Tubanze dutega amatwi inkuru ivuga ku ngingo y'ugwego sense twateguriwe na mugenzi wacu Eroje uri Kaneza.
Ingingo yo guhagarika ivyo binyamakuru yashikirijwe kuri uyu wa kane ku mugoroba ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruka bw'u Burundi. Medivine niyo kwizigirwa icegera cy'umukuru wa sense akaba n'umuvugizi w'urwo rwego niwe yabitangaje.
Ibiganiro vy'iradio CCIB FM plus birahagaritswe mu kiringo c'amezi atatu kuva kwigenekerezo rya kabiri gitugutu umwaka w'2017 bitewe nuko iyo radio yashikirije amakuru ateye kubiri n'akaranga mutima kumwuga n'amategeko mu ijambo ryayo ry'intanga marara ryo kuwa 18 Nyakanga. Hari n'ayandi maradio n'imbonesha kure yatswe uburenganzira bwo gukora kubera zitashoboye kubahiriza amasezerano zifitaniye n'ugwego sense no kuba zitashoboye gutunganya ibibazo vyabo bifataniye n'ubutungane nazo nizi: Radio Bonesha FM, Radio Public Africaine, Radio Renaissance, Television Renaissance.
Edi Claude Ninahazwe harongoye Radio CCIB FM plus yamenyeye rimwe n'abandi ingingo radio yiwe yafatiwe.
Mugwego sense vyagenze gute kugira hafatwe ingingo twita gihutihuti kubera ntitwigeze duhamagagwa nk'abasanzwe barongoye iradio mbere barongoye n'uruganda kumenyesha amakuru muri iyo radio tubazwe kuvyo twoba twaravuze bitoba bihuye n'amategeko n'imiburiburi twisigure. Twagiye twumva hafashwe ingingo yasomewe imbere y'abanyeshamakuru natwe twarimwo mugabo ntitwigeze tubwishwa inama duhamagwa ati kumbure reka tubanze tubabaze twumve ico bagombye kuvuga kumbure twaba twatahuye nabe twere rumva twagwe mu gahundo
radio sa BFM plus yahanywe kubera ijambo ry'intangamarara yashikije kwa 18 ku kwezi mu byo yavuga harimo ko leta yahamagariye abantu kwiyamiriza icegeranyo c'abahinga bigenga ba ONU ariko hakaba gacerere kubwicanyi bwahitanya abarundi barenga 30 ikamanyora muri Congo inaribonye umwuga wo kumenyesha makuru Agnes Nindorera yaryumvise
jewe rero rijya jambo narajumvirije naswenda jumviriza ico umuntu yovuga kongera ngo hariho nk'akajambo kamwe kadafise kibanza umuntu arabe byo dukorera ku bintu bifadika biboneka ibyo rero nje nabonye muri rijya jambo gy'intangamarara hanyuma rero tujanye kuvyo bafatiye ko mu gufata ibihano vya meza 3 iradida kora akaranga mutima kumumenyesha makuru kamutegeka gushigikira amahoro gushigikira agateka kazi na muntu no gushigikira demokrasi ubwo rero nibaza ko muheza mukabaza sense aho rijya jambo rihushanye nakaranga mutima kumwuga hanyuma kindi babagirije ko barenze amategeko agenga ibimenyesha makuru naho nyene ntibabisiguye neza
mukurindira iyo nsiguro ni nahazwe we hari cigwa yahakuye
umumenyesha makuru bari ko baramugabisha ati uraraba neza ibyo ukurakora dukore ibyo bashaka canke ubwo gusense dukore ibyo rushobora kuba rugwita bo byiza mugabo siko kazi kawe ikindi cigwa twabonye muri itangazo ingingeje gufatwa nuko bigaragara yuko mubagize ubwo gusense harimo abantu badatahura kumbure umwuga kumenyesha makuru ko mwabonye rya tangazo yavuga ko twarenze amategeko agenga umwuga mugo ntavuga ati ingingo niyi
n'indorera nabatangazwa no kumva muri iki gihe hari ibinyamakuru vya ko burenganzira bwo gukora
ahubwo twari tuziko ijya dosivuye mu vya politike igiye rero kubanza gukurikirana inzira yarinda gukurikirana no kuvuga ko sense yari kuvuga cyo yoshikiriza kurarya maradio n'ukujyo bari ko barakora muri kiriya kiringo u rero mbonye ko bazigarutse ko byanyobeye gutahura mugabo nibaza ko ibyo bijanye n'ibi byose bijanye n'iyi crise Burundi burimo kandi ko bizohava bigatora inyishu biciye kuganira mu guhanahana ibyumviro muri yanzira y'ibiganiro bamaze iminsi bavuka
imbere yuko bishika iyo naribonye saba bamenyesha makuru na leta kutarabana nk'abansi
ibi byose bimaze iminsi bivugwa byagirizwa Burundi nibaza mu gihe ho bicuka ciza hagati ya leta nibimenyesha makuru bakumvikana atawurengeye uburenganzira bw'uwundi umwe wese agakora ajana ku mugozi umwe no kuvuga afasha Burundi kogorora imenyesha makuru n'abantu barinda gukora babangabanganywe na leta n'izindi nzego zose n'umenyesha makuru rero bisigura ko nibo mufata kare umwansi ahubwo bukugurura
ibinyamakuru bitatu byatwe uburenganzira bwo gukora ku butaka bw'u Burundi biri mu byaturiwe mu ijoro ryakurikiye igerageza gihirikwa ry'ubutegetsi ku itariki ya 13 ukwezi kwa 5 2015 Eloge Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eloge kuri iyo nkuru mu kiganiro rero muri sanga twatumiye Madame Emma Divine niyo kwizigirwa icegera akaba n'umuvugizi w'ugwego sense na Leon Masengo ayoboye radio Bonesha FM yamara ku umurongo wa telefone wa Madame Emma Divine niyo kwizigirwa nturiko urarengana turagerageza tubandanya kumuhamagara turabe ko dushobora kumuronka ku murongo wa telefone reka tuvugane na Leon Masengo Leon Masengo wiriwe
mwiriwe neza
iyi ngingo y'ugwego sense mwayakiye gute
ingingo y'ugwego rujejwe gukurikirana ingene amakuru atangwa ngaha mu Burundi ya babaje cyane gose twayakiranye umubabaro mwinshi cyane kandi ikaba yaje idutangaza cyane gose
yaje giturumbuka kuri mwebwe canke mwari mu mvuditeze hari umwuka warusanzwe umeze nabi hagati yanyu n'ugo rwego
nivyo yari maze sense yari maze igihe nivyo yaraduhaye amezi atatu ariko ikaba yari yadusavye ko ngo twogira kuri kibazo kiri mu nzira kiri imbere y'ubutungane ariko twende twari tuzi neza ngorane ntitwari tuzi neza ingorane dufitaniye n'ubutungane kubera ko mu matohozwa bavuga yuko yakozwe na parke generale twebwe ntibigeze baduha icyo cegeranye hanyuma rero mu gihe twe twaragiye no kubaza yuko kukiroskwa kugira ngo tumenye ibyo batwagiriza ntibakiduha bavuga bati mwebwe nta kiri nta kopiyanyu itegekanijwe ariko twarabihaye ababijejwe imunyuma rero twaragiye turavugana na sense batubwira bati nukuraba neza muvugane atariko baravuze neza inshuro nyinshi cyane gose ku maradiyo na cyane cyane ku bijyanye ni radio yiwacu Bonesha FM baravuga yuko twebwe atakibazo dufitaniye na sense aho ari naho twebwe twa yaje idutangaza kubera ko bari bavuze yuko atakibazo dufitaniye hanyuma havugwa ibibazo by'ubutungane tukaba turi ngaha tukaba tutabajijwe hanyuma tukaba tutaronkejwe n'ibyo batwagiriza twebwe twari tuzi yuko ibintu bigiye kuva mu nzira bigiye kujya mu nzira nziza tugasubira tukaronswa uburenganzira bwo gusubira gukora ariko niho twagiye tubona iyo ngingo ikindi cyadutangaje ni uko bari baduhaye amezi atatu kugira ngo dukure ibibazo twa dufitaniye n'ubutungane ayo mezi atatu nibyo yaherana n'uku kwezi kw'icyenda ariko kwezi kw'icyenda urabona ntikwari bwahere ariko ukazubona ejo ngo barafashe iyo ngingo yuko
tubandanye mu byo babagiriza baravuga ko mwarenze ku mategeko agenga umwuga ukumenyesha makuru no ku byerekeye akaranga mutima kumwuga mu bivuga kwi
urumva bavuze ngo bavuga ngo nitwaheze ngo kaido charge mvuga ngirangirana niko karanga mutima bashaka kuvuga ariko ntibatumura neza iga karanga mutima kumwuga wo kumenyesha makuru kagizwe n'ama article menshi hari ingingo nyinshi cyane gose zigenga uwo mwuga hama dore no mu bintu amaradiyo akurikiza ategerezwa gukurikiza bumvikanye n'urwego CNC harimo ingingo nyinshi cyane gose ariko urumva ntibavuga n'izo ngingo twarenze ko hanyuma ikindi gitangaje ni uko erega mu mategeko sense itegerezwa kwisunga harimo ingene ibihano bitangwa ibyo nibyo bitangaje cyane gose ingene ibihano bitangwa niba giri inama hari anye ngo baricaye baragize iyo nama hanyuma ngo bace bavuga ngo turugaye Burundi hariho amategeko ingene ategekanye aravuga ati iradiyo yagize ikosiri niri niri inye barayihamagara bakayandikira cyangwa bakayibwira ku munwa cyangwa bakayandikira hanyuma bageze ku ntambwe yindi barashobora mbere no kuyiha agasopu bakayikebura ama ariho n'ibindi byita urashobora no kuhagarika y'agateganyo gatonya nk'uku CCIB urabona bayigize navyo nyine sinzi ko bitiwe mu mategeko ariko urumva ushobora gutuvuga uragize ntiwigize wumviriza abo bantu wigize ubabwira atana kimwe bigeze babwira ngo barenze ikintu inye
reka tuba
urumva na sense urumva ivyivuga n'ukuri ntivyumvikana na gatonya
reka tubandanye
na kimwe ntangorane zihari hanyuma ngo mu nyuma wiki ngo genda murabe mu butungane murabe
reka tubandanye ikiganiro turashoboye kuronka ku murongo wa telefone Madame Aime Divine niyo kwizigirwa icegera akaba n'umuvugizi w'ugwego sense turabaramukije
neza
iyi ngingo mwafashe yukugara ibyo binyamakuru na niyo televizyo mwayifashe mufatiye kuki muri mugerageje kubi cha kumayange
ego mukizereza cyane hariho kugwego rukuru sente nkubwo musanzwe mu ruzi ari ugwego rucyeje kugenzura no gucungera uko ibinyamakuru bikora harabaye inama ya bose barashobora kwiga bimwe bimwe hariho ndashobora guhera nko ku radio yoba yarahagaritse amezi atatu.
Alo alo turamutaye ku murongo wa telefone Madame Aime Divine niyo kwizigirwa turaza kubandanya tugerageza turaye ko dushobora gusubira ku murongo wa telefone tugaruke kuri Leon Masengo none niki hemwe mutegekanya ubu mwafatiwe iyo ngingo
ni kubandanya ibyo twebwe twamye tugira kuva kera no kwegera abo bose bashobora kuduha ubwo burenganzira bwacu bwo gusubira gukora radio yacu uko twari kugira tuzogenda tusubire tumvise urwego sense ko ingingo yafashwe itisunze amategeko agenga ubwo rwego sense agenga n'imigenderanire sense itegerezwa kugiranira n'amaradiyo hanyuma tuzubibereka tubabwire ibihano nge nabitegekanijwe gutangwa yuko atawu habwa igihano giturumbuka agahagarikwa gukora atigeze yisigura atigeze asabwa n'insiguro atigeze yerekwa n'amakosa yagize kubera sense gushika n'uwunye ntiratwereka amakosa ya twakoze kandi nibyo nayo nyine yavuga ati twebwe ntangura dufitaniye mugabo akavuga ngo mufitaniye n'ubutungane ubwo butungane nabwo nyine ntibutubwire ikosa twebwe dufite iryo ari ryo iriga urumva n'ibintu urumva baduterana bamwe bakavuga ngo genda hariya abandi nabo ngo usubira hariya urumva n'ibintu bidatahuritse ni nacyo gituma rero tuzobandanya tuganira ubwo gusense ntituragwemera kandi ingingo bafashe nayo nyene nubwo ibyo babaje tugira tuyubahirize ariko kandi tubandanya dusaba yuko twumviriza kandi tugasaba urwego sense nk'uko tugwemera tugubaha nabwo nyene gukwiyubahiriza mu gufata ingingo ubwo rwego rwerekana ko rwigenga koko kuko biragaragara kwenga
reka tubandanye turasubiye kuronka Madame Aime Divine niyo kwizigirwa ku murongo wa telefone nariko ndababaza iyo ngingo mwafashe mwashobora kutubwira mu majambo anonosoye icyo mwafatiyeho
ego mugize neza cyane ubwego sense rujeje kugenzura ibimenyeshamakuru ko bikora mu nama ya bose hari ibyo bimwe bimwe usanga bigenda bigaragara nk'utunenge usanga hariho ivonyangwa ry'amategeko n'akangamutima k'uwo mwuga basanzwe barongora ugasanga hariho n'abatanga inkuru ziturira inkuru zitari inkuru navuga ngo inkuru zihengamye ugasanga inkuru ntifise ibyemeza niyo bayirondeye nawe ukavuga uti oya iyi ntimwarondereye ku mpande zose ibyo hari haciye igihe kininiya sense igumye yabwira iti ariko murakumbura murabe ibyo mwiyemeje murakumbura murabe ko mukiko murakurikiza umurongo mwari mwarihaye kandi murabizi yuko twe muri sense iyo baje kugira baronke urwo ruhusha nibo bazana ku rutonde rw'ibiganiro nibo bazana umurongo bazokorerako ndashobora kuvuga nko kuri iyi radiyo CCB yahagaritswe amezi atatu bizotangura ku wa mbere yo turashobora kuvuga nko yakoze ibintu nabo nyine barabizi ngira tuzovugana tuzonka kadiyo sense turi hajya ku bwabo natwe turakorana buri munsi ariko ku igenekerezo rya 18 nyakanga hariho mu ijambo ry'inkangamarara amajambo bavuze ngira ngo mwarashoboye kuironka atashoboye na gatoyi kwihanganirwa kuko bagiye kure y'umurongo bari bemerewe rero icyo ni kimwe icyo ndavuga kuri CCB numvise uri ngaho onye nubwo ntashoboye kubana nabo kuva mu ntango hariho n'ayandi maradiyo nayo nyine nabo nyine bafite icyo bivuga ko ariko ayo maradiyo nayo ajya yugawe yandi murabizi mu masezerano dufitaniye n'ayo maradiyo iyo watabyirusha ukaruronka bakaguha uruhushya rwo gushobora gukora nk'iradiyo hariho igihe utamara utaratangura
baravuga muriko muravuga uko guca kubiri n'akarangamutima k'umwuga mushaka kuvuga iki
turiko turavuga guca kubiri n'akaranga k'umutima akarangamutima k'umwuga ni ukuvuga yuko hariho inkuru ziturira hariho inkuru zikaba nini zo wemeye turavuga hariho nka hamwe article mu masezerano amwe amwe dukorera senkana hari n'ibya politiki bo bakavuga ati bafite ibya politiki ubundi mwanya ntiyagiye kominote nk'uko mubizi bakavuga iby'uruganda zo bakagira iki ugasanga hariho amajambo ubu usanga ari ayo guturira kandi murabizi igihugu gihe gihitiyemo ibyo byose ni ibintu umugwi udashobora kwihanganira ngo ureke birandanye gutyo ikiringo kimwe ukameza kuko nkuko mwabivuze ngo ntibabatumye ko hari igihe utuma ku muntu hari igihe hariho ubuge bwinshi hariho n'impamvu nyinshi ugira ariko mu byo bakoze ubwego rwasanze rwabanza guhagarika iyo radio bakabandanya bafite kandi icyo gihe ibiganiro n'abarongoye radio twafitaniye n'imibonano tuzovugana tuzirize uko ikosa uko ibintu byagenze ndashobora gucisha abo nkababwira yuko mu buhinga bw'ibyuma umuntu ashobora gusanga anafyonze agashyiramo nka y'ikiganiro coba kitari gikwiye kubaho muri icyo gihe baratubwira kare bati ibintu byagoranye ngaha mu buhinga bw'ibyuma ibyuma ntibisezerana nubwo kenshi aba ari ku mukunzi akatubwira ibintu bimeze uku turashatse mutu mubimenye hama kandi bakandika n'ikete bakatubwira bati
reka tubandanye ikiganiro tuje ku mirongo ya telefone dufise Bertrand ku murongo wa telefone Bertrand uratwumva
yego ndabumva
watubwira irindi zina nahuri
nitwa Gabimana ni mu Burundi
mufise ikibazo canke intererano
nari mfise ikibazo kijanye n'intererano
yego mugishikirize
ikibazo nagomba kubaza uyo avugira sense urabona mu Burundi amaradio menshi yaragize ingorane mu 2025 amaradio yarasigaye yari yarashikiriza ibyiyumviro agashikiriza amakuru abantu none ubu bariko nayo hagarika nayo ari karako none byogenda gute mu gihe mu Burundi tuzosanga dufise amaradio avuga inkuru navuga ubutegetsi bushaka gusa umva muri ico gihe igihugu kizoza kimeze gute
murakoze
murakoze no hanura nuko bogerageza barangwa mu radio ayo yugaho ni hagaritswe bakegera feds bakavugana kugira ngo izingingo duhagarikwa ibirinde bishika hiyo ahubwo imbere yuko zihagarikwa banze kumvikana iradio ntirinde guhagarikwa kuko iradio ihagarikwe ingorane bishika n'iminsi hari abakozi baba bahakora hari abakunzi b'iyo radio baburi biganiye bari babikeneye
murakoze madame Aime Divine mwishura
sabye
mwogira icyo muvuze kuri icyo cimvura shikirije Bertrand
yego ndamushimiye uwo muntu yari yakuye aravuze ati ubu rero hagiye kuza haravuga amaradio gusa avuga ije leta yemera haba namba kuko murabizi yuko kumenyesha amakuru uwo mwuga uramenyesha amakuru watohoje kandi shaba ngo bavuge ngo aya makuru ngo bavuga oya niba yavuze bisunza amategeko akaranga mutima niko tuguma tugaruka ko nange yatwaje kuvuga nka deontology ariko girarenze urugero bavuge inkuru ukwiri akuntu wagenda gutanga inkuru y'ahantu bagwanye ukacubaza gusuwa amaze gukomereka utabajije wamukuru se utabajije uri hafi yo yabibonye yo kongera inkuru kuri bose wo tushiko kuvuga uti yaraguye hasi ngira baramusindiye cyane harabayize wobaza ukabaza impande zose mu gihe inkuru yawe yitanze ukayitanga aka idahengamye kandi akakamenge ukuri kuguma rukuri naho kuba kubabaje
aho muhavuga ikireho masengo
rewe ibyo ndabishyigikiye cyane gose kubera icyo mvuga nuko mumenyesha makuru ategerezwa gushyira imbere amategeko agenga uwo mwuga kandi ategerezwa gushyira imbere inkuru yubaka ariko rero mugabo jewe ikintu nashaka mwumbariza uwo mupasoni divine ni uko yosigura neza ikintu twebwe twagirizwa n'igituma twebwe twanyegejwe iya raporo
mushaka kuvuga muri rusange cyangwa wewe ku giti cyawe cya uyoboye radio Bonesha FM
kwi zina rya Radio Bonesha FM nashaka kwa tusigurira neza adusigure neza twebwe igituma tutigeze tumenyeshwa ibyo turegwa igituma batigeze batwumviriza no kutwumviriza navuze ibihano ngena bigenda bikurikirana nayo ntibigera basimbira kwiyugagwa burundu y'ikinyamakuru arabizi na avuge hajya mu mategeko ingena bigenda imigenderanire hagati y'urwego sense n'ingene ibi nyamakuru byagirijwe ikosa ingene bigenda bifatirwa ibihano ku ntambwe nkuko yabivuze
reka bishure mumwishure madame Aime Divine
go mugize neza arakoze masengo ndanamuramukije
ico arahejeje kuvuga neza ati arabizi ukuntu amategeko abigenza bonesha FM iyo ni radio iri muri zimwe hariho na Public African na Renaissance na televiziyo Renaissance nabyo byatwe uburenganzira bwo gukora ariko nashaka mvuge ko ikintu cyo igihe duheruka gutangaza twaratanze kominike turavuga tuti turabahaye amezi atatu abandi hari gushika itariki ya 30 na rimwe ry'ukwezi kw'inzu hafi 2012 ariko bo turavuga tuti turabongeye n'andi mezi atatu kuko bagifise ibintu biri mu butungane ibyo jewe sivuze nk'urwego ni ukuvuga yuko hariho mu makaye mu masezerano dufitaniye article ingingo igira 50 iravuga yuko iyo radio imaze radio cyangwa imaze amezi arenga atatu akurikirana idasamirana irugarigwa ikazosubira gusaba uruhusha gushasha ibi nibyo byaraye bibaye yazi ko ari mu butungane ariko ayo masezerano ibyo ndavuga ku ingingo imwe dushobora gufatira kuri ya 50 iravuga yuko bazosubira gusaba gushasha ama kandi ubwo gusaba kwabo kukazokwigwa nk'uko byari byarizwe ubwa mbere baronka uruhusha rwo gusiba gukora bakaruronka bataruronka naho nyine umuntu akabwira ati gituma atabironka ariko ndibaza iyo umuntu yasabye uruhusha kuko hariho n'ibyo atanga
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Onesfor aduteye akamo Onesfor uratwumva watubwira irindi zina naho uhamagaye uri mufise akabazo canke icyumviro muterera
nakabazo nagomba kubaza amasengo
mukabaze
nakuvuga ko umuyobozi wa RPA wabonesha namwumvise mwamutumiye alo wi ariko ndamubona ashaka ndamubaze ibyo ndibaza ishyirahamwe cyo kimwe n'amaradiyo iradiyo iyo ryugawe gusaba ko risubira gusaba ko ryokongera gukora bikurikije amategeko njye nibaza ndumva ikimenyetso cyose ikibazo kuko amashyirahamwe yirwarugurwa mu Burundi uretse amashyirahamwe n'amaradiyo mashyashya nkora mbona yugurwa mu Burundi za Makamba hariyo mashyashya Rumonge no mu zindi ntara ndumva amaradiyo asanyana ari mashyashya sinibaza rero gusubira gusaba ko cyari ikibazo kuri Masengo mu gihe akwije amategeko y'ibisabwa
reka bishyure Masengo mu mwishyure
nashaka mbere y'umupasori nawe alo
Oui, mubandanye?
Ego nayo mena sakabaze uwo mutasene nawe yaserukiye sense. Ikibazo cy'iradio CBFM yahagaritse amezi atatu akaba yatubwiye ko mu mategeko iradio imaze amezi atatu idasamirana isubira gusaba gushasha. None CBFM nayo aya mezi atatu niyahera niyahera idosira gusaba gushasha cyane ijoba mu bihano irimwo hama ikusamirana nk'uko yasanzwe isamirana. Nico cyane narekeje.
Reka twamutaye ku murongo Leo Masengo turaza kugeragaza gusubira kuguhamagara nitwa Muronka musubire mu maze ico kibazo radio ijwi rya Amerika i Washington DC tugaruke kuri Madame Aime Divine niyo kwizigirwa mwitegereje muri rusangi naho habaye ivyo bibazo hagati y'ugwego rujejwe kugenga gukurikirana kugenda itangazamakuru rikora na CNC nayo ma radio niyo televiziyo yugawe muri rusangi mubana ibinyamakuru bikora gute mu Burundi
ego murakoze cyane gose reka ntange umuce kuri uwo munyagihugu yahise kubaza ikibazo asa n'utatahuye neza cyane uko nariko ndavuga ibintu ama iradiyo CBFM yahagaritswe amezi atatu gusa inyuma y'ayo mezi atatu yamaze gukora ibisabwa n'amategeko ko nayo yabifite igasubira ikabandanya cyangwa ndetse yashobora no kwigwa n'ubwo rwego novuga kuko gushyika uyu munota igishoboka n'ibyo ariko amezi atatu twavuga ujya muntu atungise ko ayo maradiyo yandi yabonesha ni mu gihe ari byababaye kwese nibe yoyo ni nk'igihano yo yari ironse cy'amezi atatu we nashaka kumuhumuriza uwo muntu nyuma y'ayo mezi atatu irashobora gusubira gusamirana ikiriwe irasubira gusaba gushasha nk'uko ayandi maradiyo yoyo arizo bitegerezwa
kuba mu gihe nabyifuza no mu gihe bashoboye kuronka ubwo ruhushya rwo gusubira gukorera ku butaka bw'u Burundi bwiyuguruka.
Aberekemo niyo ngingo mwafashe bo bavuga ko bagerageza guhanura leta ngo kudafata itangazamakuru nk'umwansi, muhavuga iki?
Icyo jewe noshobora kuvuga yuko ibimenyeshamakuru ngaha mu Burundi canke na senti ntibyofatana n'umwansi kuko byose birafashanya. Yaba igihugu kirakenera ibimenyeshamakuru kugira bishobore gukora imigambi yabo aho bigeze byose bishobora kumenyekana, baba n'abamenyeshamakuru nabo nyine nta kuntu boshobora gukorana nk'abansi. Ariko murabizi ko ubu harayo ikiganiro twari tuvuyemo aho abenegihugu babaza ibibazo abamenyeshamakuru ariho bari bari n'abaserukire b'inzego zose z'igihugu abavugizi baho ariho bari bari.
Reka tugaruke ku mirongo ya telefoni, tugaruke kuri Onesfor yari yabajije ikibazo yamara Masengo twari twamutaye ku murongo. Onesfor uratwumva? Usubire ubaze ikibazo Masengo twari twamubuze ku murongo wa telefone ariko yabonetse. Ikibazo mwashaka kubaza?
Ikibazo namubaza Masengo, ariko ndamubaza ko amategeko agenga kugura iradiyo mu Burundi ko iyo bari cyo kimwe n'amategeko agenga ayandi mashyirahamwe, kuko namambona ayandi mashyirahamwe gushyiriza arugurwa mu Burundi n'amaradiyo mbona mashasha mu mambona umenga arugurwa za Makamba, Rumonge no mu zindi ntara. Hariyo amaradiyo mashasha yuguwe nzaya mezi kirimwo nico kibazo nako ndabaza Amasengo mbe iradiyo bonesha FM yo kutuze nyarasi n'umunsi tuma nimba babahagarike Burundi badashobora gukwiza ibisabwa n'amategeko hama bakagenda gusaba mu bushikanganzi bubijejwe bakabugura bakasubira gukusanya naho ko bahara batambirana. Hari kibazo nyabaki kibateye ikibazo n'umunsi tuma badashobora gusaba.
Reka abishure rero Amasengo mumwishure.
Urakoze Onesfor, ndabaramukije. Urumva Onesfor, ni ukuvuga yuko twebwe ikintu tudatahura ni gituma twugarirwa burundu, kandi twari dusanzwe dufise ubwo burenganzira bwo gukora nk'iradiyo. Madame Divine yavuze n'ivyo ko turamaze, ati iradiyo imaze amezi atatu idakora duca tuyihagarika. Ariko twebwe mbere nashaka mvuge yuko tutamaze amezi atatu gusa, tumaze imyaka ibiri irenga tudakora. Ariko urwego sense rurazi igituma tutariko turakora, rurazi ko atari twebwe twavuze ngo turuga iradiyo, rurazi ingorane zihari. Twarabandikiye kenshi tubasigurira ingene ibintu byifashe. Urumva rero nicyo gituma ivyo twebwe bitatekereza kuturaba, kubera twebwe n'ubuye ntidushobora gushika n'ahari ibyuma byacu none kandi tari twe twabishaka. Urumva nicyo onye gituma twebwe tutumva ingene ngo buvuga ngo dusubire gusaba gushasha. Ivyumvikana na gatoya, twibaza yuko sensa ahubwo yosubira ikagira ikiyumvira ikagaruka kuri iyo ngingo. Nicyo gikomeye cyane rwose, kubera ko iyo ngingo navuze icyo gihano cyo kugarirwa burundu n'igihano cya nyuma habaye ibindi bihano byinshi byo kwibutsa byo kuganira byo kuvugana, ariko urumva ntitwigeze tuvugana. Nicyo ntabyo gusubira gusaba gushasha. Wewe usaba gushasha kubera iki? Wewe umuntu yo kubwira ngo inzu turayikuyeho ari iwawe ukavuga ngo genda ngo wubake ahandi utaronse n'insiguro? Erega nawe uzi nuko
usubira kwemerwa. Reka Madame Divine, Eme Divine, muhavuga iki?
Ego agize neza cyane kuri icyo kibazo. Ndumva yuko aratahura kubera aya n'amasezerano basinye, avuga yuko bamaze amezi atatu badashamirana basubira gusaba gushasha. Ni ukuvuga bugisaba iyo utagifise, wumva nta burenganzira nta ruhushya baba bagifise bwo gukora. Nta bwoba rero numva yogira bobandanya ivyo vyarabujije kuba barakora iyo ayo mezi atatu arenga bakaviga neza. Sense nihini? Sense ni urwego rw'igihugu rwamaho, ni kuvuga ejo n'ejo bundi canke ejo bugaca ibibazo bafite n'ubutungane byavuye mu nzira. Nta kibuza na kimwe, niho turi turabaririye bazana ayo madosiye baje basabe gushasha. Yavuze ati iyo wasabye urashobora kwemererwa cyangwa ntiwemerewe. Ivyo nta muntu yobivuga, ubu yobivuga hageze twamaze kubona n'iyo dosi. Ubu nicyo twese turavuga, ni uko bokubahiriza iyo ngingo sense yafashe ikurikije amategeko n'amasezerano bafitaniye kubonesha.
Murakoze. Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku ngingo y'ugwego rujejwe kugenga umwuga w'itangazamakuru mu Burundi sense ngo bafashe ingingo yo kugara inzego zitangazamakuru zimwe zimwe mu Burundi. Tugarukwe ku mirongo ya telefone, dufise niyo nkuru kuri telefone, niyo nkuru uratwumva?
Yego ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye tumbereye?
Metode niyo nkuru ibujumbura mu Burundi.
Ufise ikibazo ubaza canke icyumviro uterera?
Ni kibazo hamwe n'icyumviro.
Yego.
Ndahera ku kibazo ndagitumbereze neza kuri yo masengo. Ko babahagaritse. Bababwira yuko hari bidakwiye. Nta kuntu botunganyiza dosiye nshasha hanyuma bakazi cyane yo dutegereza kuja kugira abemerere gushasha. Cyo nico kibazo umbeje kuri masengo. Hanyuma intererano nayo ku mpande zose yaba ayo maradiyo canke niyo sense bogerageza ku buryo mu byo bakora bashireho ubutungane, kuko amaradiyo afitiye akamaro cane cane abayumviriza gusumba mbere beneyo hamwe na sense. Ninacho gituma kugira ngo bashimishe abumviriza amaradiyo bena maradi bakurikiza amategeko, ariko kandi sense nayo ntigire ngo ihengame mu ngingo ifata. Murakoze.
Murakoze rero masengo mu mwishure
metode nkaba ndabaramukije, ariko nagira ndakubwire yuko ata kintu kibuze sense ivuga mu dossier yacu muri dossier ya Radio Bonesha, naho nakimwe ivuga ngo kibuze ya aravuga yuko tumaze amezi atatu arenga tuta tanga makuru kandi iko amategeko ategekanya yuko amaradi yaca yugagwa, ariko subiye kuvuga yuko si twebwe twavuze ngo ntidusubira gukora arazi yuko ugaye kandi si twe twahugaye. Hanyuma mu butungane twebwe tuvuga yuko atavesi ihari kubera nta na kimwe twebwe bigeze batwumviriza ko nta kopi y'ibyo baturega bigeze baduha. Hanyuma iriga mbega esensi ugwego esensi gwategezwa kwisunga urubanza gwasomwe nibwo ategezwa no kwisunga ngo amatohozwa yabaye amatohozwa abaye rega parquet général abali ini parti au conflit abali mu bandi ba dushobora kuja imbere ya sentare rero aba chamanza bakaducira urubanza ngaho onye yabavaga bati ugwego esensi hariho urubanza gwasomwe na sentare izwi iriko irisunga ngaho twari kuvyemera, ariko naho nyine twari kunguruza bwa noneho urumva nta n'urubanza rwahabaye na dosiye ihari nta bintu bibuze muri iyo dosiye uvuga ngo twobirondera twurundira ibiki nta mumbarize mu faso ndivira tubwira ati habuze ibi n'ibi 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 n'ibi.
Reka bishure mu mwishure Eme Divine.
Arakoze cyane, ndumva ibibazo byiza, ariko nashaka ndamuhe umuco ebye izi ngingo ntitwazifashe twisunze ibindi bintu byose nk'uko yo bivuga. Twisunze amasezerano dufitaniye na Bonesha na Sense, kuko Sense yafite uburenganzira ihabwa n'amategeko y'uko ishobora gufata ingingo mu gihe abo bantu basezeranye. Turavuga muri kano kanya Bonesha FM na Sense hariho ibitubahirijwe, yavuze ati gufutwa burundu cyangwa kugirika icyo nari namaze kivuga ko reka ndakigaruke. Nta kintu na kimwe kibuza baheze ibyababujije gukora babitunganye ari ubutungane baheze bashire intahe ahishize badashimye bunguruzi. Ariko twebwe genda avuga nk'urwego rwa Sense twarabonye ko hariho amaradiyo amaze igihe adakora, kandi na muri kano kanya ndagomanda namubaze nta na rimwe n'umwe yajya ameza ku kiduhise gutanga ahebye umuku ku cyenda uku cyenda nyine gihejeje. Nta kete na rimwe twigeze turonka tujya ati bamurabangiriye hari ikintu gifashe bamuragize iki twe turaho Bonesha FM isanzwe n'imbere y'ibi byose barakorana na Sense mbere nta kintu na kimwe cyari kibuze icyabaye kwabaye gukurikiza amategeko amasezerano Bonesha ifitaniye.
Murakoze.
Ntabwo babifata ngo babishyire mu bindi bibi oya ibintu biri uko
ayo masezerano arayafise nuko avuga.
Murakoze. Tubandanye ikiganiro cacu, tugaruke ku mirongo ya telefone. Bigirimana ari mu maduteye akamo. Bigirimana, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Arkeri.
Uhamagaye uri he?
Ndi mu kumusaga.
Mufise ikibazo canke icyumviro muterera?
Jewe mfise ikibazo. Kuko jewe ndimo ndaraba ibintu by'abamenyesha makuru. Nabo nyene barahengama muyo barimo baravuga amakuru, bavuga byose, bavuga hariho bavuga ibiri gusa mugahe byiza zitabivuga. Nabyo nyene Leta iyo irimo iravuga ibintu bagomba kujya barayirinda, natwe tukabura aho dufata n'aho tureka. Twebwe ni uko bomenyesha amakuru umwuga wawo badahengamye, bakavuga ibintu byubaka ariko bitaducanisha mutwe by'abenegihugu. Nitwe tugira ingorane kandi botubaza na twebwe, kuko turabona hari ibimenyesha amakuru bihengamye bohanura. Niyo se nimba ari sense nyene ya nyene ikagira bahanura, bakavuga ibintu byubaka hamwe dukora iterambere dutuje tumeze neza. Ibyo nari mfise ikibazo canje n'icyo.
Leo Masengo, ku biberekeye ibi Bigirimana ashikirije byo guhengama, mu bivuga kwiki?
Ibintu byo guhengama navuze byo gukora udakurikije amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru ni ibintu bibabaje cyane rwose. Ni ibintu bibi, ni ibintu dutegerezwa kugwanya, ni ibintu bitubaka, ni ibintu bidafasha abanyagihugu. Kandi amaradiyo ari ngaha kugira ngo afashe abanyagihugu kuja hamwe, kugira ngo umwe wese ashikirize icyiyumviro ciwe. Ariko kandi ngaha nkagaruka no ku rwego sense. Urwego sense mu ba mission yabo mu byo bategerezwa gukora harimo gufasha abamenyesha makuru n'ibinyamakuru gukora neza. Rega sense ntiri ngaho kugira ngo ifate ibihano gusa ivuge ngo turugaye Burundi cyangwa ngo turagize ibi n'ibi n'ibi. Iri ngaho kugira ngo irabe yuko abamenyesha makuru n'ibinyamakuru bifite ububasha, bufite ubumenyi n'uburyo bwo kugira ngo bakore neza bisunze ako karanga mutima, uko kubahiriza impande zose, guha ijambo impande zose. Nibyo rero ibyo umunyagihugu avuze, nibyo na twebwe dutegerezwa kwiraba, tukiraba twebwe nyene tuko turiko turakora dukurikiza ayo mategeko, dukora ku neza ya bose atawe ijambo ubundi ngo turimwime. Nibyo rero nashaka gusaba urwego sense nago nyene rushira imbere icyo kibazo cy'umunyagihugu na jene. Ivyo nguma mvuga ni ugufasha ayo maradiyo n'abamenyeshamakuru ukushobora kugira ububasha bukwiye bwo kugira ngo inkuru zitangwa zize atatunenge zifise.
Murakoze.
Hari aho bishika, ariko ukuri ni uko icyo gikorwa cyoshigwa imbere cyane sense igakorana n'abarongoye amaradiyo.
Murakoze.
Kugira ngo inkuru zitangwa zize zimeze neza.
Murakoze. Murakoze. Muriko mwumviriza ikiganiro muri sanga kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017, habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajyaga hita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru, yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Mubandanya kumviza ikiganiro muri sanga, aho turiko tuvuga ku ngingo yafashwe n'urwego sense rugenga itangazamakuru kugenera ikora mu Burundi. rikaba ryafatiye ingingo ryafashe ingingo yo kugara zimwe mu nzego zitangaza makuru. Turi kumwe na Madame Aime Divine niyo kwizigirwa icegera akaba n'umuvugizi w'urwego CNC na Leon Masengo ayoboye Radio Bonesha FM. Garuka kuri Madame Aime Divine, bamwe mu berekewe niyo ngingo baravuga ko kumbure mu bahora kubera ibintu baba bavuga bidaciye mu murongo w'ivyo leta yifuza naho byo bari ibintu bivuga kuri mu bivuga kwiki
ije je nibaza kwa kabivyo arahubiye kuvuga neza cyane gose Masengo cyeke igiho nyango canka makuru ahengamye ico nico kimwe ubwo arashaka no kuvuga yuko sense yeruka kugendera abamenyesha makuru imenyesha makuru aho bikorera ku aragaragaye ko hariho amakosa aba avuye ku kutamenya amasezerano afitanye n'urwego sense avuye kutamenya uko umwuga ukorwa kuko si bose babizi hari abagenda bakabikoramo ari nayo mugambi ukomeye ubu sense ifite wo gukarishiza ubwenge abamenyeshamakuru wo gukarishiza ubwenge abo bose bari muri uwo muryango w'abamenyeshamakuru kubera hariho amakosa si kuvuga ngo ngo bavuga ibyo leta yifuza cyangwa ngo bavuge iki oya birasabwa ko bamenya inkuru uko iri bakayitanga atakanenge akaguhingama abo bavuga ngo leta ngo ibyo ishaka cyangwa iwo ibyo bashaka bose bakorera mu Burundi bose n'Abarundi basaba ngo bavuge inkuru ikwiri bafite ibyo bita mu kinyamazuru amasoko bashoboye gusohoza kuko kwari
mu mategeko mu mwashizeho agenga uwo mwuga barashobora gukebura leta cyangwa bakavuga ibintu bishobora kuba binebagura leta mugabo biciye muri ubwo buryo uri kuravuga bikoresheje ayo masource y'ukuri
ico uvuze ni kiza cyane gose ibyo ni ukuri tutagabanyije ibyo ni byo sense irabire kuri we kandi nacyo ijejwe ariko nabo ntitubabujije kuvuga ukuri cyangwa ngo banavuge ko ari ibyo banakibwira kuko aramenya cyangwa ugasanga murabizi noneho akamaro n'ikibanza gikomeye umumenyeshamakuru afite mu buzima bw'igihugu mugabo ikibazo nk'ikihari hari igihe habaho gushikuza hari igihe hajyamo ibinyoma ariko kandi murabizi yuko iyo umumenyeshamakuru avuze akavugira kuri antene yiwe abantu bamwumva ni benshi uvuze ngo abantu baseseke ngo mubarara uvuze ngo iki hari ibintu byinshi biri kuravuga ugasanga abantu bakumvirije bahora bumva bimwe umva ntibaze nanjye ari wavuze ukuri ntibaze nanjye ari wabishe ntibaze nanjye ari bokumvira ibiko biravugwa miyagi byari bakubyumvira kubera umwenegihugu w'ahari yumviriza iyo radiyo niyo ntajya kubaza ati kuki ko turakurikirana nicyo gituma sense ihari igakurikirana ndetse iyi nkuru niyo ndetse ubwo ntibashikuje rero ni muri iyo ntumbero kuko turagerageza gukarishiriza ubwenge abamenyeshamakuru kandi kugira bamenye n'amasezerano harimo abatazi amasezerano batinyuca avuga ashobora nodukamara imyaka itanu cyangwa akagenda ahindurirwa bahora baronka ndibaza ko yaturaje amakosa duhora tubona kandi iki nacyo guhana yakivuze hari ibyo duhana biciye ngaha ariko hari n'ibihano hariho n'ugukeburana guhora kuba
murakoze. Dufise kandi ku telefone Elia uratwumva?
Akuhaye iriwe.
Watubwira irindi zina naho utelefone uri?
Muri komine muha mbura mu Burundi. Abanikwa ngimba eri.
Ufise ikibazo canke icyumviro ushikirize?
Yego mbere yuko bata ndahaye mwiriwe abo ba nyacubahiro Leon Masengo hamwe n'uwo mu pasoni mwasi
barakumva uduge ku ijambo
ego hama tetebuka iradiyo bonesa FM isangirana barasukuru batanga inkuru pasoni ese n'ibindi biganiro usibye gusa ko umuntu mukuru umwe wese ayakira uko aba atinzira ariko nko ku ruhande rw'iwanjye ibiganiro hamwe n'amakuru batanga kumva babitanga pasoni abato ka mbere ndakarabisha kuri Leon Masengo kuko mwahora mwigenza neza ugatanga ibiganiro mu rupasoni ndetse n'amakuru mwaba mufite umugambi wo kuzokwitura ubutungane nimba mubona mwararenganye nimba naho mwaba murenganizwe uno musiratiyo yanyu ukawe Burundi ariyo yiwacu ugiye kubandanya mukora gute abakozi benshi ndabizi abo bakozi bise atoza tabo
murakoze
ama ntemba sanya
nyarutse
uwo mufasoni nawe akandi kabaza abo ba menye kama furu nibyo barashobora kwihenda ku muntu wese ashobora kwihenda kuri baba batanga mushobora kugira icyo muhetse hama abababari nuko rero ikibazo ari sonye uwo mufasoni aza kuyishyiraga
murakoze murakoze ndeka dutangure kuri Masengo icyo kibazo yabajije Masengo mu mwishura gute
inzi kwitura ubutungane twese twa twashize imbere ariko ko umva ugwego sense ruguma rutubwira ati genda mu butungane genda mu butungane ika tubanze dusubire tuvugane na sense ama ubutungane nibwo natwe turabwemera ariko tukifuza yuko ubwo butungane buzodutunganiriza buca imanza kubera ikita nk'ikiriya anye ibyo nta kibazo turashobora kubikora ariko burya anye mu ngorane zose canke mu bibazo byose biba bihari igikuru no gushira imbere kuganira nivyo vyiza hari ibintu batwigije journalisme sensible au conflit résolution pacifique des conflits nibyo kivyo onye twebwe tubemera yuko ari byo biza byubaka cyane gose ariko urumva nta kundi tuzohava basubiye kudusubiza tuzogenda akibazo hanyuma ingene tugiye kubandanya dukora urumva nta burenganzira dufite bwo gukorerega sense naho iyo ngingo tutayemera tuzotegereza kuyubahiriza hama tubandaye tuvugana ku mbure nabo nyine bazotinda babona yuko n'ukuri baduhohoteye batwumvirize twe dushaka ko twumvirize nta ngingo ishobora gufatirwa umuntu na cyane cyane ikinyamakuru batavuganye batahawe na avertissement ni ukuvuga kuha
murakoze namwe Madame Divine kuri ico kibazo cha uyu Elia aravuga ko mushobora abanyamakuru bashobora kwihenda mugabo ko kubafatira ingingo zikomeye ko kumbure mushobora kubababarira yari kare bibaza mu bivuga kwiki
yagize neza Elia yabivuze neza burya umwana w'umuntu yama yihenda ariko abaho n'amategeko kandi kimwe turashaka kuvuga ni uko sense nta kidakora kugira itange impanuro ubwa mbere biba bwa kabiri kaeneji yashobora gusubira hari amakosa ahora akogwa n'abamenyesha amakuru kandi turatuma ko cyangwa tukababwira tugahanura ubu bahora bakoragendera amaradiyo n'imenyesha amakuru byose baragiye arabwira ati aha wagize amakosa aha wagize amakosa kandi buri ndwi buri kwezi ko kurenze hari abantu duhamagara tuvuga ati ibi si byo ibi ni byo hari ibyo tuvugira muri rusange hari ibyo tuvuga ku giti cy'umuntu ku giti cy'iradiyo ku giti cya televiziyo reka ku muntu ari we wese kandi burya ntawuhana uwatahanuye waba warahanuye bikanka ugafata ingingo kuri bamwe bamwe kuko handi ko ndavuga hari n'imice myinshi ariko rero bumve yuko sense ntiri hari kugira ihane gusa ariko irahari kugira ihanure kugira umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi ukomere umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi ugira agateka nk'uko n'ahandi hose biri
reka dufise kandi ku telefone Egide Egide uratwumva ariko ijwi ryawe riri hasi sinzi ko wokwegera telefone ntitubumva neza umurongo ntumeze neza
ndabashimira uhakanya mu mpaye
mwavuga irindi zina ryanyu naho muhamagaye muri Umurongo umeze nabi. Reka tugaruke ku batumire bacu, Madame Aime Divine Niyokwizigirwa, icegera akaba n'umuvugizi w'urwego Sense na Leon Masengo ayoboye Radio Bonesha FM. Muntu ariko arumviriza izo mpande zibiri, hari aho zidahurira n'ahandi zihurira, ariko no mu batwumviriza bashobe guhamagara baravuga ko bobo icyo bashaka, bashaka kumviriza makuru, bakumviriza makuru ameze neza, kandi ava mu maradio na mateleviziyo atandukanye. Ndibaza namwe ku ruhande rwanyu ko aricyo muri ko murondera icyo mushira imbere ko ari ugutanga ayo makuru abanyagihugu bakashobora kuronka amakuru atandukanye. Muhavuga ku iki Madame Aime Divine?
Uko n'ukuri kutagabanije, turashaka yuko ibimenyesha makuru mu Burundi bikomera nk'uko nabivuze kandi bikore, aho duhurira twebwe ni ku mategeko no kubahiriza ntangamutima. Aya masezerano tuba twarashize ku mukono hamwe n'ibyo bimenyesha makuru na Sense yubahirizwe, kandi nabo mu kangamutima kabo bakubahirije, bavuga amakuru akwiye, amakuru adahengamye. Kandi ikindi nacyo navuga ni uko yabateye n'akamo n'abajonalisti bandi bamenyesha makuru bandi bo mu Burundi barushirizeho gukunda umwuga wabo no kuwukora uko bikwiye. Kandi reka mfate n'akakajya nshimire abamenyesha makuru y'i Burundi, umuvugizi wa leta yari yabivuze, kandi natwe turabibona nk'urwego rukuru uko byatanguye siko biri, hariho akarusho bagenda yerekana koko bariko barakora umwuga nk'abawuzi nk'abawukunda. Rero utwo tujya turaba n'utunenge duto duto, ariko ngeza tuvuga ngo ntabyo bashoboye cyangwa ngo ntabyo bazi, oya, habanama barabizi barabikunze kuko ariko bamaze kuba n'amateye n'intege bakomeze bakora umwuga wabo neza. Ndetse hariho n'ihiganwa rizoba Sense yateguye ariyo bise Burundi Media Day 2017, bizoba bivuye ku biganiro bagenda barategura, kugenda turategura ibintu nk'ibyo byo kubashyira mu mahiganwa, kuko mu gihe higanwa niho ushobora no kumenya ukuntu uzokosora aho warushije.
Murakoze. Dufise uwundi akadutera kama kuri telefone, umwanya uri kutera uturangirana ni Fiston. Fiston, uratwumva? Fiston twamutaye ku murongo wa telefone. Nawe Leon Masengo, wabivuga ku iki, ni kihe mushira imbere cyane ku bijyanye n'uwo mwuga no kugerageza gukorana n'urwego Sense ku neza y'abamwumviriza?
Jewe nagira shimire gose ku rwego Sense ku bijyanye n'ingene bakira abantu. Jewe uyu nari maze iminsi nguma ntondayo nk'umuntu menga ni yakora, ariko kandi ukabona yuko abahakora bakirana neza, bakakirana igishika. Nubwo ku munsi wa kabiri bagira baduge gufata iyo ngingo umukuru w'urwego Sense yanse kutwakira, ariko nagira shime ko n'ukuri ubona bose abakozi bose bakira batwenga bameze neza. Ariko rero nagira nsabe ikintu kigaragara yuko bufata ingingo babona koko kuyenga, ukabona yuko ingingo zafashwe bize neza ikibazo cy'umwe wese. Nibyo bikuru nuko n'ukuri urwego rutegezwa kwigenga kubera buzurize bose. Ama ikindi nuko ubwo rwego nkuko yabivuze gushyira imbere, rero kubwira gushyira gutanga inyigisho, gutanga inyigisho ni ikintu gikomeye cyane rwose. Ikindi ni uko urwo rwego gugerageza kuganira, kuganira gushyira imbere ibiganiro rwose. Jembe nari naba hano uyu ni uko bogira retraite trimestrielle avec les responsables des médias, bakaza barabonana bakagenda ahantu bakicarana bakavugana ibibazo byabo. Ni ikintu je nari nababwiye yuko bwotegereza kubigira, ni ibintu byiza kuganira burya anye n'ikintu gikomeye na cyane cyane kubera ko ibijyanye n'amaradiyo ni ibintu bikomeye cyane rwose mu buzima bw'igihugu. Ushaka kushyira imbere demokarasi nk'uko tubivuga ngaha muri iki gihugu, utegereza gushyira imbere iterambere ry'ibinyamakuru, ukareka abamenyesha makuru bagakora bitegenzya, ukareka ibinyamakuru bigakora bifise ubyo bukwiye sense rero hajya anye ifise amamission akomeye cyane gose
murakoze turabashimiye cyane mu kiganiro muri isanga twariko tuvuga ku ngingo y'ubwo sense gukugara zimwe mu nzego zitangaza makuru mu Burundi twatumiye madame Aime Divine yo kwizigirwa icegera akaba n'umuvugizi w'ubwo sense na Leo Masengo ayoboye Radio Bonesha FM dushimiye kandi mwebwe mwese mwashoboye kudukwirikirana mugakurikirana iki kiganiro turashimiye rero tubifuriza ibihe byiza no kubandanya mukurikirana Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.